Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye yugurura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya gatanu ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru: Abarundi bamwe na bamwe mu bahungiye mu Rwanda bafite ikibazo cy'ihungabana.
Tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri, abagabo n'abagore, cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
Uyu ni Mahoro Florence uvura ihungabana mu kigo Maison Shalom i Kigali mu Rwanda. Perezida Museveni wa Uganda ejo yatangaje ko ikibazo kiri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda kirimo kiganirwaho mu rwego rwo hejuru. Tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Aya makuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Mwaramutse Thomas, ndamutse nabo tuzindukanye. Muri Leta Zunze za Amerika, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwabaye mu bibanza bibiri bitandukanye bwahitanye abantu 29, abandi batari bake barakomereka, mu gihe abategetsi bakibandanya kurondera imvo zatumye ubwo bwicanyi buba. Perezida wa Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yategetse ko amabendera yose y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu minsi itanu nk'ikimenyetso cyo kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi mu gisagara cya El Paso muri leta ya Texas hamwe na Dayton muri leta ya Ohio. Umugabo w'imyaka 24, Connor Betts, yitwaje inkoho yararashwe n'igipolisi mu gatondo ko ku munsi wa Mungu ka kare, haciye umwanya uri munsi y'umunota acucagiye amasasu mu micungararo y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton muri leta ya Ohio. Uwo mugabo yishe abantu 9 barimwo mushikiwe, abandi 27 barakomereka, bane muri bo bakaba barembye cyane. Ubwicanyi muri leta ya Ohio bwabaye haheze amasaha 13 mu kindi gisagara cya El Paso muri leta ya Texas hafi y'urubibi Amerika ihana na Mexique. Uwundi mugabo yitwaje inkoho yishe arashe abantu bashika 20, akomeretsa abashika 26. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ko bwo bari ubwicanyi bushingiye ku rwanko ku bo mu bwoko bw'abafise amamuko mu bihugu bya Amerika yo hagati bavuga Ikiyespanyol. Ubwicanyi muri El Paso na Dayton bugize ubwa 21 na 22 buhitanye benshi muri uyu mwaka muri Amerika, nk'uko byaturukanyijwe n'itorokanizo ry'amakuru muri Amerika Associated Press, ikinyamakuru USA Today hamwe na kaminuza ya Northeastern muri mu gisagara cha Boston. Muri Sudani naho abasirikare bari ku butegetsi by'imfata kibanza hamwe n'urunani rw'abakoze imyiyerekano barasinya amasezerano yo gusangira ubutegetsi ku munsi w'Imana ejo. Izo mpande zibiri zizosinya kandi amasezerano yo atangaza ibwirizwa shingiro rishya ku itariki 17 z'uku kwezi k'umunani. Umunsi ukurikira abagize akanama karo kazorongora igihugu by'imfata kibanza gushika ku matora bazoca batangazwa, nayo ku itariki 20 z'uku kwezi nyene umushikiranganji wa mbere azogenwa, hanyuma inyuma y'iminsi 8 abagize leta nabo bazoce bashigwa ku mugaragaro. Igihugu cya Iran cyarafashe ubwato bw'ibitoro bw'abanyamahanga hamwe n'abakozi babukoramwo indwi mu kigobe cya Baperesi mu ndwi iheze, nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru ku munsi w'Imana. Bugize gatatu abasirikare ba Iran bafashe ubwato mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe, ariko Iran ntiyashikirije izina ry'ubwo bwato bwafashwe ndetse n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo. Igisirikare cya Amerika kigwanira mu mazi kiri muri Bahrain nta makuru cyatangaje cy'ubwato bwabo bwazimiye, mu gihe Ubwongereza nabo buvuga ko ubwato bwabo bwose muri ako karere bukwiye. muri Afghanistan bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga muri ico gihugu yari aturikijwe na bombe bayiteze ko hafa abantu babiri abandi batatu barakomereka bose na ba civile nkuko byashikirijwe na Nasrat Rahimi umuvugizi w'ushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati muri ico gihugu ca Afghanistan cyo ku munsi w'Imana ntamuhari uri yitiriye ico gitero ariko si ubwa mbere abamenyesha makuru bicwa n'imihari y'iterabwoba muri ico gihugu ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu abatalibani bagabishije ibimenyesha makuru muri Afghanistan ko mu gihe bito hagarika kuvuga ivyo muhari wise amajambo yankiriza bazo kwibonera ko gushika aho mwaka kugeza ubu abamenyesha makuru indwi baramaze kwicwa n'abatalibani muri Afghanistan nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe avugira abamenyesha makuru muri ico gihugu. Naho muri Siriya Leta Zunze za Amerika ivuga ko yakiriye neza guhagarika intambara kwatangajwe mu ntara ya Idlib mu buraruko bw'ico gihugu akarere ka nyuma kagisigayemwo intambara muri ico gihugu. Amerika ibicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire ariko yamenyesheje ko ibitero ku banyagihugu batagira ibirwanisho no kunyubakwa zabo bitegerezwa guhagarika. Kuva mu kwezi kwa kane abasivili baharugwa mu majana barishwe mu buraruko bwa Siriya abandi bihumbi barahunga ico gihugu. Amerika ikamenyesha ko izobandanya gushigikira intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi w'amahoro muri ico gihugu ca Siriya igamije kurangiza intambara.
Aloyizi Bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku iso tugejejeho. Shuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Uyu munsi leta ya Tanzania na HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi baratangira kubarura bundi bushya impunzi n'abasaba ubuhungiro bose bari mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi bakoresheje ikoranabuhanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye iyi nkuru ari mu nkambi ya Mutenderi.
Mu itangazo risohowe n'urongo inkambi ya Mutenderi bwana Douglas Bushiri munama yabereye mu nkambi ya Mutenderi kuri uyu wa Mungu ivuga yuko icyo gikorwa kizobanza kuri uyu wa mbere itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019. Umwanya w'icyo gikorwa nyene impunzi zose zisabwa gutanga amakuru yazo naherekeye imiryango yazo. Izo nkuru nizizokoreshwa na leta ya Tanzania hamwe na HCR mu ntumbero y'ibikorwa n'imfashanyo zihabwa impunzi kandi amashirahamwe yandi harimwo PAM rijeje imfungurwa ku isi. Nyuma y'icyo gikorwa bazakoresha ibyavuyemwo hafatiye ku bikorwa bakorera impunzi. Icyo gikorwa kizokorwa mu bice bibiri. Igice cya mbere n'icyo gikorwa kizotangura kuri uyu wa mbere ku mpunzi zose zambikwa imiringa ku minsi itatu ya mbere. Ku gice cya kabiri hazoba amatangazo y'umunsi nyezina ubwemeze nyenizina uzabera ko ufatiye ku izoni n'imitumba runaka bizoba byashyizwe ku rutonde. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi yahungiye mu nkambi ya Mutenderi aha yariko arasigurira bagenzi we barenga 500 bitabiriye iyo nama ibyavuzwe n'urongo iyo nkambi.
Intumbero y'iki gikorwa ni iyo kumenya inkuru zose zifatiye ku mpunzi n'abasaba ubuhungiro banditswe hakoreshejwe uburyo bwa none. Gushyira inkuru ku gihe bifasha gutunganya no kubona ibikorwa nkenerwa mu bijyanye n'agateka kazi ka muntu umwanya ariwo wose impunzi ziri mu makambi. Izofasha kandi impunzi n'abasaba ubuhungiro n'imiryango yabo kuronka amakuru ababerekeye kugira dushobore kugukorera neza nk'uko bitegerezwa. Ni nkenerwa ko uba ufite inkuru zikwerekeye zose z'ukuri kandi usabwa kuzana ibikuranga byose harimo ikigaragaza ko wanditswe ikarata urongerwa ko ifungurwa impapuro ibiranga amavuka ibiranga ubukwe ari bwo bugeni iby'ingenzi n'ibindi byose bikuranga byemewe n'amategeko.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zivuga yuko zakiriye icyo gikorwa neza, kuko zibona yuko Leta ya Tanzania na HCR ziba zigiye gukemura ibibazo bihambariye impunzi.
Twe nabyakiriye neza kuko twatumaze imyaka myinshi tubaye mu nkambi ibyo bintu bitaraba. Muri icyo gihe rero nta n'umwe yari bwavuge ikibazo ciwe, ariko turizera yuko kuwo munsi baduha umwanya tukavuga ibibazo byacu byose dufite. Niyo mpamvu twabyakiriye neza, kuko twashimiye cyane Leta ya Tanzania ukuntu yiyumviriye icyo kintu.
Rero nkizera yuko kw'iryo tangazo n'ukuri ndabyakiriye neza, n'umunezero ntangere. Turashimye kubona Leta ya Tanzania nayo nisera biyumviriye. Hanyuma ikindi nashimye ni uko n'abantu badafite amakadi bayo makamu mwanya n'umwanya bashobora nyine kuzoya roho mbona umenga n'ukuri ni byiza, ntawe utobishima, tukaba tubakengurukiye. Turarindiye aho bukera rero kugira ngo dushobore kugira hane kubona icyizere mbona nakuramo nicyo yuko inyishu zacu zizashobora gutorerwa inyishu. Nizera ko byose bizogenda neza, hanyuma nkaba nyizeye ko byose bigiye gutorerwa umuti. Turakengurutse.
Impunzi zose zisabwa kutazobesha amakuru yazo yose, zisabwa ahubwo zizatanga amakuru yazo y'ukuri ku mugaragaro no mukuri mu ntumbero yo kwikinga kudafatirwa ingingo zifatiye ku mategeko bivuye ku bubeshi.
Uhagarariye iki gikorwa cy'ubwemezi azosoma amakanda y'intoki zawe akoresheje imashini nyabwonko ibigenewe. Ibi bizofasha mu kwemeza ko wiyandikishije rimwe gusa, kandi ko atawundi muntu wundi ashobora gukoresha inkuru zawe zikwerekeye. Ubwo buryo bwo gusorongora amakuru bituma hamenyekana umuntu wese azogerageza kwiyandikisha ibirenga rimwe. Icyo kintu kibaye bizosobanurwa ko ari ukugerageza gushaka gutanga inkuru z'ibinyoma n'ububeshi, kandi ingingo zigukwiye zizofatwa ku bwawe.
Icyo gikorwa kizobandaniriza mu nkambi zose ziri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. James Jovini mu nkambi ya Mutenderi ku bw'Ijwi rya Amerika.
Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yaratangaje ko ikibazo kiri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda kiri mu nzira zo gukemuka binyuze mu biganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati y'abategetsi b'impande zombi. Inkuru irambuye tuyibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Ukurikije Perezida Museveni, ikibazo cy'ubutumvikana hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda kirimo kuganirwaho ku rwego rwo hejuru, kandi yizeye ko kizabonerwa umuti. Ibi Perezida Museveni yabivugiye mu karere ka Kigezi gahanye urubibi n'u Rwanda, aho yari amaze hafi icyumweru cyose akangurira abaturage ku bijyanye n'umugambi wa Leta w'ubukungu ugamije guhindura abanyagihugu bose abakungu biciye mu buhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Kuvuga kwa Perezida Museveni ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byabaye ubwa mbere kuva aho ayo matati yatangiriye, bitewe n'ikibazo yabajijwe n'abanyamakuru ku gihombo abacuruzi baturiye imipaka bagize kuva aho u Rwanda rwahagarikiye ibicuruzwa bya Uganda kwinjira muri icyo gihugu, rugafunga umupaka warwo munini wa Gatuna ndetse rukanabuza n'abaturage baho kongera kwambuka muri Uganda, byateye ingaruka ku mibereho n'ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byombi muri rusange. Ati ku bijyanye n'umupaka turimo kuganira n'abayobozi b'u Rwanda. Mu minsi ishize twagiye Angola turahaganirira, kandi turacyakomeje n'ibiganiro kugeza ubu ikibazo kizakemukira, kuko ntacyo bitanga kwirirwa mu binyamakuru uvuga gusa. Icyangombwa ni ukureba ng'iby'umupaka birakemuwe. Nicyo cyantwaye Angola mpura na Perezida Kagame hamwe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubiganiraho.
Kavugana Perezida Kagame n'abandi ba Kongo n'uwa Angola twagamba ikigambo iki.
Nk'uko yinze kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ibyo u Rwanda rushinja Uganda hamwe n'iby'ibinyamakuru byo mu Rwanda bimwandikaho kuva aho ayo matati yatangiriye, Perezida Museveni n'ubundi nta bindi yavuze birenzaho. Nibyavuye mu nama yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda ubwo baherutse guhurira Angola ntibiraje ahabona, bityo akaba abantu benshi bakurikiranira hafi politiki iri hagati y'ibihugu byombi n'abaturage bahomba kubera ikibazo bakiri mu rujijo. Nyamara ariko iyo nama ya Angola imaze iminsi mike ibaye, abashinzwe umutekano hano muri Kampala baje guta muri yombi Abanyarwanda 40 bari mu nama mu rusengero rw'Abanyarwanda ruba hano Kampala, bashinjwa gucura imigambi yo guhungabanya umutekano wa Uganda, n'ubu akaba akiri mu maboko y'abashinzwe umutekano. kubijyanye n'ubucuruzi naho bisa nkaho bitazakemurwa vuba doreko ministri wa Uganda ubushinzwe Emilia Chambade aherutse kuburira abanyayuganda bari basanzwe bacururiza mu Rwanda kuba bibagiwe isoko ryaho bagashakira amasoko mu bindi bihugu. Nibutse ko amatati hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi kandi bisangiye amateka maremare yatangiye u Rwanda rwavuze ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikira abarurwanya hamwe no gufunga abanyarwanda baza muri iki gihugu ndetse no kubakorera ibikorwa by'icyarubozo. Ibyo ubutegetsi bwa Uganda buhakana bwivuye inyuma buvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye kandi bagakorera muri Uganda ari nta kibazo, ahubwo ko hari abaza mu gihugu bafite imigambi mibisha barimo imfatizi z'u Rwanda ziza guhungabanya umutekano wa Uganda, ngabo akaba ari bafatwa n'amategeko ndetse bamwe akaba bari imbere y'ubutabera. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Abarundi b'impunzi barenga 350 baba ahanini i Kigali n'Inyamata mu Rwanda bamaze kwitura ikigo Maison Shalom gifasha abahuye n'ihungabana mu gihe cy'umwaka umwe kuva mu kwa munani k'umwaka ushize. Muri bo harimo abigeze gufungirwa mu biro by'iperereza mu Burundi, ababuza ababo n'abakenyezi bafashwe ku ngufu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Igisata cakira barundi bahuye nihamuka kubera ubuhungiro canke ivyo baciyemwo imbere yuko bahunga igihugu catanguye gukora mu kigo Maison Shalom cita impunzi z'abarundi mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2018. Mu kiganiro cihariye yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Mahoro Florence aje ryo kuvura ubwo bugwayi bw'ihamuka ari nawe abakira avuga ko ico gisata cashizweho kuko hari yamaze kugaragara abantu benshi bahahamutse.
Tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri, abagabo n'abagore, cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubuzima bw'ihungabana bagiye bahura nabwo icyo gihe bafunze, abakubiswe, abarashwe, bagira ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ihungabana. Kwikanga cyane, guhorana ubwoba, kongera gusubira mu mateka cyangwa se kubaho mu buzima babona ibyagiye bibabaho, gutinya no kuvuga bimwe mu byagiye biranga iryo hohoterwa bagiriwe: kudasinzira, kwiheba, kumva bashaka kuba bonyine. Ushobora kuba aba nk'ahantu mu muryango bamucumbikiye, afite ibye bimugoye, akaba yatinya kuba yaharirira, akumva ntisanzuye, akaza kuko tuba twiteguye kumwakira, akarira akarira akumva araruhutse, yarangiza agasohoka akagenda.
Abo bagaragara ko ibimenyetso byihamuka iyo bamaze kwakirwa barakira nk'uko ico gisata kibimenyesha.
Abo bantu tubaha ubuvuzi bushingiye ku biganiro, icyo bita psikoterapi. Hari nk'uwo nigeze kwakira, we kuva afunzwe kugeza uwo munsi yaje ntabwo asinziraga, urumva birenze iminsi 5. Ni imyaka twarakoranye, nyuma y'amaseanse 3 arongera agarura ibitotsi, amererwa neza, turanafunga, ntitwongera kubonana kuko yaramaze gukira. Hari n'uza kubwira ngo iyo asinziriye arashiguka, arikanga, abona bamwirukaho, abona bamukubita, abona bamurasa.
Abenshi muri bo baba bafise n'ikibazo cy'ubukene. Hari ababa bahoze baba mu mazu meza meza bafise ubuzi bwiza, abana babo biga ku mashuri azimvye, yamara bamaze gushika mu buhungiro bakisanga byose atavyo bagifise. Mahoro Florence avuga ko abo bari mu bagoye kuvura, yemeza ko hari n'amadeni yo kugira imigambi mito mito batanga yo kwiteza imbere kugira ngo wakize asubire kwiremesha.
Wenda we abafite amahirwe ko bafite n'iyo nzu y'icyumba kimwe, hari n'utayifite ya asabye icumbi ahandi. Urumva rero icyo gihe ibyo byose no kurya no kwambara biramugora, kumufasha kwakira ubwo buzima arimo kugira ngo arusheho kugira uko yakwirwanaho ahangane n'ubwo buzima. Iyo aje yaburaye, yabuze n'igihumbi cyo kuba yajya no kwa muganga kuko baranakibura, turamufasha. Niba ari kumubona ikiro cy'umuceri akarya, arangiza akabona gushobora kujya kugira aho yishakashakira. Ku bantu bafite ibibazo by'ubukene kuko ni benshi, ati njyewe nshoboye gukora ariko nabuze umutahe, mwohereza muri service ya economique ni inguzanyo ariko nkeya ariko yashobora gutuma nabwo azamuka
mu mwaka umwe ico gisata kimaze gishizeho abarenga 350 baramaze kucitura muganga wabo avuga ko abo ari bake kuko kuri we bari bakuye kurenga abo aravye ibibazo bafise
ico gitiye n'uko gitaye amakenga
ntabwo gitaye amakenga kuko ahubwo bakagombye kurenga shingiye ku bibazo impunzi zigenda zihura nabyo cyangwa se zifite bakagombye kuba ari benshi kuko bivuga ngo nshobora kuba nakira nk'abantu babiri ku munsi ariko nakagombye kwakira abarenze urumva rero ko
uwo muganga yize ivyerekeye kuvura ihamuka n'umunyarwanda kandi aracari muto namubajije nimba mu Burundi badatinya kumwisanzura ko
kunyisanzura banyisanzuraho cyane kuko baba bavuga bati ahubwo uriya we nta hantu tuziranye ntabwo ari bugire tendance yo kuba yabivuga ahandi cyangwa muri bene wacu cyangwa iki uriya tubikira ibanga kuko nigeze no kwakira umukecuru ufite imyaka hafi 90 turaganira kandi agenda anezerewe hari n'abasaza bajya baza ku myaka 55 hafi 60 hamufasha bikagenda neza
wamaze kumenya n'abajambo y'ikirundi
cyane ngomba kumenya amagambo amwe n'amwe kugira ngo turusheho kumvikana
uretse abo bitura ikigo Mezo Shalom hari n'abandi bitura ikigo c'abapadiri citwa Centre Girubuntu c'abihebeye Imana muri Centre Christus i Kigali ico naco cemeza ko cakira hafi impunzi z'abarundi zigera ku 100 mu mezi 3 zahuye nihahamuka kubera ivyo zaciyemwo imbere y'uko zihunga igihugu Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Sport n'imikino. Ikipe y'igihugu cy'u Burundi mu majonjora ya cana mu mupira w'amaguru yasezereye Sudani y'Epfo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ibitsindo 2-1 ni ku rukino hagati y'umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru wa Sudani yo mu manuko n'u Burundi mu rukino rwo gusubiriza mu nkino zihuza imigwi serukira bihugu yabakina hagati mu gihugu rwagenze. Umugwi serukira gihugu wa Sudani niwo watanguye kuronka igitsindo, igice cya mbere kiza kurangira ari cyo gitsindo kimwe cya Sudani ku busa bw'u Burundi. Mu gice cya kabiri cy'urukino abakinnyi ba Olivier Niyungeko baje bisubiye ko nk'uko babikoze mu rukino rwa mbere baragombora bongera baronka n'igitsindo cy'insinzi. Mu nkino zibiri Uburundi bukaba bwatsinze Sudani yo mu manuko ibitsindo 4-1. Niko Uburundi burarenganye intambwe ya mbere ariko butegerezwa kongereza inguvu kuko mu kwezi kw'icyenda igenekezo rya 20 bazahura na Uganda yasezereye umugwa wa Somalia iwutsinze ibitsindo 2-2 mu nkino zibiri. Uzorengana hagati ya Uganda n'Uburundi mu nkino zibiri azobaronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Cameroon mu mwaka uza. Mu mupira w'amaguru kandi kuri uno wa gatandatu ni umugwi wa Aigle Noir watwara igikombe cyo gusozera ihiganwa utsinze Rukinzo ibitsindo 2-0. Umumenyereza w'uwo mugwi wa Aigle Noir akaba ashima cyane ukuntu abakinnyi biwe bitwaye muri urwo rukino akanashimira abarongozi ukuntu bitanga batitangiriye itama kugira uwo mugwi ugume mu kibanza cya mbere. Umumenyereza inyuma yo gutsinda urwo rukino yamenyesheje ko icyihutirwa ari urukino ruzobahuza na Gor Mahia yo muri Kenya mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu mpera y'indwi itangura. Imyiteguro bakoreye muri Uganda na Tanzania Josela Bipfubusa yizera ko izobafasha muri urwo rukino.
Yego navuga yuko tugiye kwitegura ibyo nawe kwa nyuma makosa menshi na twa tsinda nawe kwa nyuma makosa menshi yo gusohora. Yego tugiye gukosora kuko turabe yuko dushobora kugira ikibazo mu bwa muhira cyo kugira avantage de match. Et tugiye gukosora kuri ko wese kandi ako iki metari na tene za kandi na faso ko pesa kuko abona match yo na muhira ko dushobora kugira ikibazo mu bwa muhira za kiri kare bisho ka muhira. Biza kandi ukomeye ufite ikintu cyo muri Tanzania numva kama iyo twagize ngo twagize preparation muri Tanzania no mu Uganda. Abati migiswa huyo nayo ukiramo umupira mu Bugoma yakina muri kino.
No muri Rukinzo nabo nyene bamenyesha ko icihutiga ubu ari kwibagira ko batsinzwe bagategura urukino rwa Afrika ruzobahuza n'umugwi wa Triangle United yo mu gihugu cha Zimbabwe nk'uko bishikirizwa n'umunyegori w'uwo mugwi.
Icyo twavuze cyambere na mbere nuko babasa no kuvuga ko baturushije gabari. Na ibindi vraiment twabuze chance gusana gutsinda ndice cyambere twabuze amakazi menshi menshi ndibaza habura nababiri hagatsinda turatsinzwe biraheze hanyuma dutangura gutegura urukino rwa federasiyo tuzokina pansi samedi binyo tubyibagire dusubira gutanga gutegura urwo rukino y'ikupe tubyibagire donc tusangure bishaje
mwomenya ko ibikombe bine byakiniwe mu higanwa ry'u Burundi mu mpira w'amaguru uno mwaka w'ibihumbi 2018 ushiri 2019 byose byatwawe n'umugwi wa Aigle Noire. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Jean-Claude Munyandindi Kigali atubwire ibya siporo n'imikino mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa basketball ni irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 16 mu makipe y'abakobwa byari bimaze icyumweru ribera mu Rwanda. Ikipe y'igihugu ya Mali niyo yegukanye igikombe ku mukino wa nyuma wabaye ejo wundi kuwa gatandatu kuri Stade Ntoya y'i Remera. Abakobwa bo muri Mali batsinze ikipe y'igihugu ya Misiri batayibabariye ku manota 84-48. Amakipe yari yasebutse yose hamwe yari arindwi kuko iya munani ariyo ya Afurika y'Epfo itigeze ihagera. Abakobwa b'u Rwanda ntabwo bitwaye neza muri irushanwa rya Afrobasket ku bakobwa batangije imyaka 16. Iyi kipe yatangiye nabi irushanwa ibanza gutsindwa na Tanzania ku mukino w'ikubitiro. Icyo gihe umutoza wayo Charles Mushumba yatangaje ko abakinnyi be batari bubahirije amabwiriza ye, yizeza abanyarwanda ko amakosa yari yakozwe yagombaga gukosorwa.
No mukino navuga twakinye duhuzagurika agaragayemo guhuzagurika cyane kw'abakinnyi banjye, communication irapfa hagati yanjye nabo bababwiye ibyo bakora ukabona ntibabikurikije, ariko nkeka ko ni uguhuzagurika kutamenyera amarushanwa. Kubana ni cya gihunga nkubwira iyo ubwira umwana sinzi niba mwabonye umukobwa wadufite trapwe enye niba atari eshanu twababwiraga ngo bamwegere kuko wabonaga ko nibyo bakinaga nta kindi kintu inside nta kintu bakinaga, ariko wabwira umwana ukamwegera ukabona ntashaka kumwegera.
Gusa nyuma yaho u Rwanda nta kidasanzwe rwakoze mu rwego rwo kunoza imikinire bityo rurangiza ku mwanya wa gatandatu ku makipe arindwi. Mali niyo yabaye iya mbere yegukana n'igikombe, Misiri iza ku mwanya wa kabiri, ikipe ya gatatu yabaye Angola, ku mwanya wa kane haza Mozambique naho Uganda iri ya gatanu. U Rwanda rwafashe mwanya wa gatandatu, Tanzania iri ya karindwi ariyo ya nyuma. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'amaclub akomeje kwitegura. Ejo wundi buriya kuwa gatanu icyumweru gishize, aya makipe abiri ariyo Rayon Sports na AS Kigali yahuye mu mukino wa gicuti wo kwipima wabereye kuri Stade Kigali i Nyamirambo. Rayon Sports yatsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umusatirizi Michael Sarpong ukomoka muri Ghana ku mupira mwiza yari ahawe n'umukinnyi mushya wo hagati wa Rayon Sports ukomoka muri Mali ariwe Omar Sidibe. Mu mpera z'iki cyumweru twatangiye nibwo aya makipe azaseruka. Rayon Sports mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions izahura na El Hilal yo muri Sudani. Umukino ubanza uzabera hano i Kigali. Mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation, ikipe ya AS Kigali izabanza guhura na KMC yo muri Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Shuti zacu iyi minota 30 y'amakuru naha ihumurije mbashimiye ko mukomeje gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika andi makuru rero ataha nibindi biganiro ntibibacike mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.